Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017. Muri studio muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Ubuzima bwo mu nkanda ubwari bumeze neza njya twaronka nabi nabi nyene twari tumeretse na tugize mugaso kuva kandi ngo nice kidukuyeyo hanini tuvanywe no kugira ngo tuze kubaka igihugu cyacu.
Uwo ni Goderiva Ndorere, umurundikazi yahungutse avuye mu ikambi y'impunzi z'abarundi Induta mu gihugu cya Tanzania. Avuga uko ubuzima bwo mu ikambi butari bworoshe. Ni mu nkuru tubafitiye mu kanya kari imbere. Turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriana. Leta ya Sudani y'ubumanuko yatangaje ko Leta z'Ubumwe za Amerika yarikwiye kwisubira ko ku bihano iheruka gufatira abategetsi bayo babiri hamwe n'uwahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare bagirizwa kubangamira umutekano muri icyo gihugu. Amerika kuri wa gatatu niho yafatira rero ibihano umushikiranganji wa Sudani y'ubumanuko kumenyesha makuru Michael Makuei, umutegetsi mukuru mu gisirikare Malek Riben, hamwe n'uwahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare Paul Malonge, ibagiriza ibikorwa byo kudindiza intambara no kubangamira utwigoro two kugarukana amahoro. Leta ya Sudani y'ubumanuko ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire Maiwen Makol, ivuga ko ibyo bihano ataco byungura mu mugambi w'amahoro, asaba Amerika kwisubira ko kuri iyo ngingo. Sudani y'Epfo iri mu ntambara y'abenegihugu kuva mu mpera z'umwaka w'2013. Muri 2015 abarwanayo matati baratsinye amasezerano y'amahoro yasenyuwe inyuma y'umwaka umwe gusa, inyuma yaho igihe abasirikare ba Leta bivugwa ko bari barongowe na Malonge bateri kambi yarimo abarwanya Leta ku murwa mukuru Juba. Malonge akaba afungiwe icamaso mu rugo iwe Ijuba muri ico gihugu ca igihugu ca Sudani y'ubumanuko. Murambabarira. Abanyagihugu bari bakoraniye Lome ku murwa mukuru wa Togo ku mugoroba wa kuri wa kane mu myigaragambyo isaba ko Perezida Faure Gnassingbé ava ku butegetsi hagahindurwa na bimwe mwibwirirwa shingiro baratewe ivyuka bikoroza amosozi n'igipolisi ejo ku munsi wa kane. Iyo myigaragambyo yabaye mu mutekano kandi gushika ubu nta muntu arahasiga ubuzima. Abigaragambya basaba ko ibwirirwa shingiro rihinyanyurwa hagashirwamwo kw'ibiringo by'umukuru w'igihugu bigarukira kuri bibiri gusa, kandi hagashirwamwo ko amatora ashobora gusubirwamwo mu gihe abatagenze neza. Biyamiriza kandi intwaro ya Faure Gnassingbé yasubiriye se haraheze imyaka 12, mu gihe se Gnassingbé Eyadema yatwaye Togo imyaka yababa 40. Abanyagihugu rero bavuga ko imyaka 50 batwarwa n'umuryango umwe bikwiye kurangira. Iyo myiyerekano yatumwe ko n'urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Togo. Perezida Faure Gnassingbé ntacyo aravuga kuva iyo migumuko itanguye ku munsi wa gatatu. Ubukene ntangere hamwe n'ubutegetsi bubi bujuragiza abanyagihugu buri mu bintu bituma urwaruka rw'abanyafrika rwinjira mu mirwi y'intagondwa nka Boko Haram, Al-Shabaab hamwe n'umuhari wa Leta ya Kiisilamu. Ibyo byavuye mu itohoza ry'imbonekarimwe ryakozwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe iterambere ku isi PNUD. Icyo cegeranyo cyatunganijwe mu kiringo cy'imyaka ibiri cisunze ibibazo byabajijwe abantu 495 binjijwe mu mirwi y'intagondwa. Icyo cegeranyo kiravuga ukuntu urwaruka rwinjizwa muri iyo mirwi hamwe n'ingorane ruhura nazo, kirashikiriza kandi imigambi yo kurwanya ubutumwa butangwa n'izo ntagondwa hamwe n'imigambi yo kuzitira kugira ngo iyo mirwi ntibandanye kwinjiza urwo rwaruka muri yo. Icyo cegeranyo kiragabisha kivuga ko ibikorwa by'iterabwoba by'izo ntagondwa bibandanya byiyongera. cegeranyo kivuga kandi ko ibitigiri birenga ica kabiri c'abanyagihugu bose bo muri Afrika baba mu bukene ntangere kandi ubukushomeri ntangere bubahanze. Ibyo bivuga ko ari navyo bituma urugwaruka rwemera kwinjira muri iyo mirwi y'intagondwa. Urunani rw'ibihugu byagiye hamwe kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu rurongowe na Leta Zunze za Amerika rumenyesha ko rwishe abarwanyi b'uwo muhari 85 hafi y'urubibe rwa Iraq. Umuvugizi warwo umunyamerika Colonel Ryan Dillon yatangaje kuri wa kane ko abo barwanyi bashika 3 bari mu miduga 18 bariko bagerageza guhunga mu mirwi mito mito n'imiryango yabo inyuma yaho birukaniwe ku rubibe Libani gihana na Siria. Uwo mutegetsi avuga ko iyo miduga yabuze aho ica inyuma yaho urunani rw'abasirikare mpuzamakungu rusamburiye ibarabara hamwe n'ikiraro bari gucamwo. Ubushimwa nabwo butangaza ko buzoshigikira izindi ngingo zishira hamwe mpuzamakungu nizifatira ibihano igihugu cha Korea Ruguru kubera ingingo cyafashe cyo yo gusubira kugerageza ibindi birwanisho ruhonyangana. Umushikiranganje w'Ubushinwa ajeje imigenderanire Wang Yi ejo kuwa kane yatangaje ari Pekin mu Bushinwa ku inama ya ONU ijejwe umutekano ikwiye gufatira ibindi bihano igihugu cha Korea ya Ruguru. Yang yavuze kandi ko ibihano hamwe n'ibiganiro n'igihugu cha Korea bikwiye kubangikanywa. Igihugu c'Ubushinwa nico gihugu cha mbere gifitaniye imigenderanire ikomeye na Korea ya Ruguru hamwe n'amasezerano y'ubudandaji akomeye.
Urakoze Aloise kumakuru dushikirije. Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abarundi 301 bavuye mu kambi y'impunzi Induta muri Tanzania nibo bahungutse kugushaka kwabo. Baje baherekejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi ishami rikorera muri Tanzania bari kumwe n'intumwa ya leta ya Tanzania. Ku mupaka w'u Burundi bakiriwe n'intumwa za leta y'u Burundi barekejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi ku isi ishami rikorera mu Burundi. Naho bamwe byaboneka ko baruhijwe n'urugendo, abo barundi bahungutse bururutse imiduga yabazanye banezerewe kuko baje baravyina. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
Ibimwumva bihinda n'ibiduga byari bizanye abarundi bangana n'amajana 301 bari bahungiye mu kambi y'Induta mu gihugu cha Tanzania ku mupaka w'u Burundi na Tanzania yitwa Imabamba muri district ya Kibondo intara ya Kigoma. Intumwa za leta y'u Burundi n'abakozi bishira mu gita y'impunzi hase bari bagiye kubategera mu kururuka ibiduga. Abo barundi barangwa na kamwemwe Emmanuel Maganga, umukuru w'intara ya Kigoma mu gihugu cha Tanzania yari aherekeje abarundi yatubwiye intumbero y'icyo gikorwa.
Zoezi la kukabidhi
igikorwa cyo gutahura abarundi bavyishakiye kiratanguye. Nashikirije icegera c'umushikiranganje w'intara yo hagati y'u Burundi igitigiri cy'abangana 301 batashe cyo kizobandanya gushika mu kwezi kwa 10 aho igice cya mbere kizoba kirangiye 6,607 bazoba batahukanye. Gice cya kabiri kizoca kibandanya ku buryo ukwezi kwa 12 kuzorangira abiyandikishije bose batashe. Bamwe muri abo barundi bahungutse nabo nyine bagize icyo bavuga. Godeliva Ndorere yamuka muri komine ya Gisuru.
Ubuzima bwo mu nkanda ugabwari bumeze neza ndya twaronka nabi nabi nyene twari tumereza na tugize mugaso kuva kandi ngo nishe kidukuyeyo hanini tuvanywe no kugira ngo tuze kubaka igihugu cyacu ku buryo hari amahoro yemwe n'abandi nyuma ariko baravuga ko baroze.
Amosi ya Kizimana mugenzi waramunganira
jewe cyatumye mpitamo gutaha nuko ndabonye mu gihugu cy'amavukiro ari heza kandi atakindi gihugu kiroza kinsumbira igihugu ndavukiyemo. Ndifuza rekuza gufashanya na bene wacu bemeka igihugu gufashanya mu iterambere ry'igihugu cyacu. Akamo nteye abasigaye inyuma kwifuza mu gihugu cy'amavukiro nabo nyene bari kuba bariyandikisha kuvuyisha nuroba atibyumvamo ndize neza ni yamara kubona twasohoye akavuga noneho tukasohora salama nabo nyina afite icyigiro kandi byarifuza cyane kuza kubaka igihugu cy'iwabo nta muntu ari mu buhungiro abunezererwa bose bagomba gutaha muri make nkora
ndarumariye Maria yivugira ko atazi nico yari yarahunze
nakintu je nanagiye munga nabona hari amahoro maze gushikayo mbona nubundi numba bagoma hari amahoro umwana wanje nari nasizimo ni nawe yambwiye mbere ati ni ntuta hanyuma rero niko kwiyumvira ati jewe gushikiyo n'amaguru sinohashika turarindira turasenga tuja tubona Imana irabikoze baratuzanye
Terence Nayiraje umuyobozi mwishikira mu bushikirangandi bw'intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu niyo yari yaserukiye leta yatubwiye uko abarundi bakigwa n'ico leta igiye kubafasha
nyeri kibero Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo gukingira amatungo yabo n'amatongo yabo ari ngaho aho kurima barahafise ica kabiri dufashanya n'abashobora mu makungu HFAO urazi kwitanga imbuto hanyuma ishyamba kuza kunguha sere irabatekera ibizobatunga mu mezi atatu icyo gihe nawe nimvura yatasuye urazi ko tuba twatanguye kwimbura hariho abashika hafi 200 bavaha mu ntara ya Ruyigi na hafi yaho hakaba n'abandi bashika 110 bacha barangurura hariya mu kigo cyo mu Kajaga bandikwe bacha batakura mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura bitarihare ibindi koro bikazabandanya mu nyuma
Tony Raiza umunyamabanga nshingwa bikogwa ajeje ibibazo by'impunzi mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania yatubwiye ko ibikorwa byo gutahukana impunzi babyifuza kizohora gitunganywa itariki 12 za kuno kwezi yatubwiye ko hateganijwe gutaha abangana 500 co kimwe n'itariki 19 kwa 21 za kuno kwezi hadekanywa gutahukanwa 132 na itariki 25 hazotaha 666 Tony Raiza yatubwiye ko ico gikorwa kizobandanya ko gushika itariki 11 z'ukwa 10 aho igice ca mbere kizoba giheze kubye abarundi 600,700 babisavyeho babatashe ico gice kizokwirikirwa n'igice ca kabiri kizorangirana n'uwa 31 Kigarama aho abarundi biyandikije 12,000 bazoba batashe mu Ruyigi mu seruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ahandi naho mu Rwanda kuri uyu wa kane ushikiranganji ubutungane yarahije abashikirizwa manza bashasha bashika kwijana na 40 mu gihugu cyose bwana Johnston Businge ministre w'ubutungane kuzirikana inshingano zabo bagakurikiza amategeko inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagire ubusa
ndahiriye ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda
Abahesha b'inkiko batara umwuga bashya basagije na 40 mu gihugu hose baratambuka burumwe imbere ya Bwana Johnston Businge ministre w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta barahirira inshingano nshya zo kurangiza imanza aho bakorera mu tugari Bwana Businge mu mpanduro yahaye abahesha b'inkiko batara umwuga harimo guha ubutabera abaturage uko bikwiye
igihe muri mu gikorwa cyo kurangiza imanza ibyemezo by'inkiko n'izindi nyandiko mugomba kurangiza turabasaba kuzirikana ko iyo umuturage arangirijwe urubanza cyangwa izo mpapuro zindi nibwo aba yumva abonye ubutabera nibwo aba yumva ari mu gihugu kimwuba nibwo aba yumva icyo wamusaba nawe je nawe kora iki n'iki n'iki nawe akwiye kugitanga iyo bitagenze bityo Ego tukaguma tumusaba icyatanga we icyadusaba gutanga ntakibone ubwo urumva iyo mibare ibibaze nabi
Muri uyu muhango kandi Bwana Businge yongeye kwibutsa abahesha b'inkiko bataraba umwuga kugendera kuri cyari cyo cyose gifite aho gihuriye na ruswa
ndabibutsa ko mudakwiye kwakira ibihembo ibyo ari byo byose biturutse kuwo mugiye gukorera iyi mirimo kuko muri abakozi ba leta kandi muhemberwa imirimo mukora uburyo igihembo wakita ubwo ari bwo bwose uburyo wakibatiza izina rya ryo ryose twebwe dusanga igihembo icyo ari cyo cyose umuntu yatse kugira ngo ajye gukora aka kazi cyitwa ruswa nibifite agisano nayo kabone niyo bakiguha utagisabye utekereza ko cyitwa ruswa kabone niyo warangiza gukora akazi kawe nimugoroba bakakuzanira isake mu rugo yo kurya iyo sake nayo tuyita ruswa
kimwe mu bishyirwa mu majwi na bamwe mu bahesha b'inkiko bavuga ko bituma barya ruswa babishingira ku mushahara biti ntica ntikize bafata ku kwezi babihuza n'inshingano bafite nibyo bakeneye bagasanga bidahura kugeza uwo muyobozi w'akagari cyarimwe n'umuhesha w'inkiko utari uw'umwuga arahembwa ibihumbi 80 by'amafaranga y'u Rwanda bavuga ko atajyanye n'ibiciro biri ku isoko Icyakora Madame Martine uruje n'ushinzwe serivisi z'ubutabera bw'abaturage muri Ministeri y'Ubutabera we siko abibona asanga kwakira no kutakira ruswa bitashingira ku ngano y'umushahara runaka umuntu yabahembwa
ibyo ngira ngo biterwa n'umutima nama w'umuntu n'ubunyangamugayo kuko tugiye mu byerekeranye n'abantu bakira ruswa ntabwo tuzasanga bakira ruswa ari abahembwa umushahara muto n'abahembwa umushahara munini n'abadafite n'ibibazo wenda navuga by'ubukungu ntabwo babuza kurya ruswa
Ikindi Ministeri y'Ubutabera isaba babahesha b'inkiko batarawumwuga n'ugushyiraho umunsi wihariye mu nshingano zabo bakawuharira kurangiza imanza ubutegetsi bugasaba ko abahesha b'inkiko badakomeza gusiragiza rubanda
Ibi nabyo ni ibintu abantu bakwiye kwibaza Ibonye umuntu yirutse kumuhesha inkiko inshuro 5 utekereza ko n'ibindi bikorwa byose bamwirukaho hari abantu bavuka bitwa babwiruka akagoma yiruka bakuwa mbere kugeza kwa gatanu w'umushaka wese akagomba gushaka igare cyangwa moto kugira ngo amugereho turasaba ko ibikorwa byo kurangiza imanza bidahinduka ibikorwa bikorwa ari uko habonetse umwanya turashaka ko biba ibikorwa bikorwa kubera ko bigomba gukorwa nk'uko ibindi byose umuyobozi ubifitiye ububasha abuhawe nonaha agomba kubikora
abahesha b'inkiko barahiye basimbura bagenzi babo birukanywe mu gihe iri mu minsi ishize bazira imyitwarire idahwitse mu gihugu hose mu kiswe turu di Rwanda bahawe inshingano nshya zisa n'iziremereye ufatiye ku kuba benshi muri bo nta bumenyi bafite mu mategeko Ministeri y'Ubutabera ntibifata nk'imbogamizi kuko nabo bazajya barangiza imanza zoroheje zaciwe n'abunzi gusa bagakomeza kugira icyo bayisaba
Icyo tubusaba ni ukutuba hafi nk'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakatugira inama aho bishoboka natwe twiteguye gushyira mu nshingano ibyo twarahiriye Icyo twagiye tugiye gukora ni ugufasha abaturage b'u Rwanda kugira ngo tubafashe gutera imbere
Kugeza mu Ministeri y'Ubutabera barura abahesha b'inkiko batarawumwuga basaga 2500 mu gihugu hose n'abandi b'umwuga bari hejuru ya 400 ku buryo bose hamwe barengaho gato 3000 ubutegetsi bwishimira bidasubirwaho akazi k'abahesha b'inkiko ku kigero cyo hejuru ya 90% imibare ya Ministeri y'Ubutabera iragaragaza ko mu ngengo y'imari ishize barangije imanza zisanzwe zirenga 2500 mu gihugu mu gihe imanza z'inkiko gacaca zo zarangiye zibarirwa mu 2021 n'imisago nuko uvuga ko abahesha b'inkiko batarawumwuga ubutegetsi bitezeho kurangiza undi murundo w'imanza zisaga 2015 zasizwe n'inkiko gacaca ni mu gihe inkiko gacaca zafunze imiryango mu 2012 ziciye imanza zisaga miliyoni 2 mu gihe gitariko nanone zinaningwa ko zasize undi murundo w'ibibazo kubera zakozwemo abadasobanukiwe iby'amategeko akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Tukiri mu Rwanda amwe mu mashyirahamwe ategamiye leta aharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu arasaba leta gushiraho amategeko akingira uburenganzira bwa kiremwa muntu ni nkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
Bamwe mu bagize imiryango itagengwa na leta bakora ku burenganzira bwa muntu bashima leta y'u Rwanda kuba hari intambwe imaze gutera mu gushyira mu bikorwa imwe mu myanzuro rwahawe n'agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu ariko bakanagaruka ku kibazo cy'uko hari amategeko yihariye atarashyirwaho ariko n'ubundi ko hari icyuho ku mategeko akingira impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyepolitike Maitre Emile Katisiga ni umuvugizi wungirije w'umuryango ushinzwe guteza imbere ubumenyi n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ARPDCH mu magambo ahirinye
icyuho kirimo kubera yuko byagiye bigaruka mu myanzuro y'isuzuma ryo mu 2011 no muri isuzuma ryakozwe ubushize ko leta y'u Rwanda yashyiraho politike yihariye n'amategeko yihariye ya protection cyangwa se yafasha abashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu
ubona ari iki wenda gituma leta ibigendamo gakeya
ngo azabaho kugenda tubiganiraho na leta kuzageraho izashyiraho ubushake kugira ngo ayo mategeko ajyeho bigomba kuganirwaho wa muco wa dialogue wa muco wa cooperation
hari kandi abagaragaza impungenge ko aya mategeko adashyizweho impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zazageraho zigaceceka cyangwa zikananizwa bitewe nuko nta mategeko barengera nyuma yo kugaragaza ibitagenda Anselme Nzawe ni mpayobora ihuriro ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka Rubavu mu iterambere, afatira urugero ku bigenda biba muri bimwe mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda.
Muri Congo, Floribert raporo zarakozwe arafungwa ndetse yarishwe arabura. Turebe mu Burundi, mu Burundi hari abantu bakunda kuvuga ibibazo by'u Burundi, abo bantu ukajya kumva ngo barafunzwe. Urikumva ko nta mategeko nyine barengera kugira ngo niyaba yarahari, urikumva ko abantu batagombye gufungwa, batagombye kubura. Ibyo ngibyo rero nka umuntu akareba akavuga ngo kuki abantu baba bavuganira abandi, baba batumye ibibazo bimenyekana bafungwa. Hari hakwiye kubaho amategeko arengera mbese nk'izo mpirimbanyi.
Leta y'u Rwanda yagiye isobanura ko impamvu atari ngombwa gushyiraho bene ayo mategeko ari uko n'abari abantu basanzwe kandi barengerwa n'amategeko asanzwe. Umunyamabanga wa Leta ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko muri Minisiteri y'Ubutabera, Evode Uwizeyimana, twavuganye ambwira ko nta mwanya uhagije afite kuko yari ku rugendo, ariko yabaye nkutanemera ko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zinabaho, kuko ngo hari ababyiyita nyamara batanazwe.
Ngo amategeko akingira abantu ngo abakora mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu se nibande ko hari abavuga ngo bakora mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu nta n'umuntu baza. Human Rights Defenders uhamagare Minister Busingye, icyo kibazo afite icyo akizeho muhamagare akubwire, kubera ko niwe uhivuka Geneva aheruka muri recommendations bamuhaye.
Ntabwo byadukundiye kuvugana na Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta, ariko ubwo Johnston Businge yaherukaga i Geneve mu Busuwisi, mu myanzuro igera ku 150 u Rwanda rwasabwe gukoraho rwatoranyije igera kuri 50 ruzakoraho mu myaka 4, rwavuze ko hari imyanzuro 26 rwemeranya nayo, ariko rusanga mu myaka 4 rutaba rwamaze kwishyira mu bikorwa, ruhitamo kuba ruyiretse, naho 7 rusanga idahuje n'amategeko ndetse n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'izindi mpamvu. Mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize u Rwanda rwavugaga kwishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro riri ku 180%, kandi ko bitarenze 2020 yose izaba yamaze gushyirwa mu bikorwa 100%. Twakwibutsa gusa ko mu myanzuro 50 u Rwanda rwari rwiyemeje gukoraho ari ijyanye no kongera uburenganzira bw'umuturage muri politiki, mu bukungu, mu muco ndetse no mu mibereho myiza, kandi mu magambo y'intumwa nkuru ya Leta yasobanuye ko u Rwanda rutabihisemo kuko akanama k'uburenganzira bwa muntu muri ONU gakora igenzura buri myaka 4, ahubwo ko ari uko Abanyarwanda atari bo bakwiriye ibiri munsi y'iby'abandi baturage ku isi babona. Ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro ryagabanyijwe mu byiciro, kandi nagabanywa inzego zikwiye kuyikurikirana no kuyishyira mu bikorwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kera ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri Leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa Leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Ubutare bw'inzahabu busigaye buza ubwa kabiri inyuma y'ikawa mu kwinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu. Ivyo vyatumwe n'uko Leta kuva mu mwaka uheze yashizeho ikigo gishasha OBM, Office Burundaise des Minerais, citaho ibijyanye n'icukurwa ry'ubutare n'agataka gusa. Umuyobozi mukuru w'icyo kigo, Jean-Claude Nduwayo, asigura ko ubu abakora urudandazwa rwa magendu muri icyo gisata atanumwe atazohanwa. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Kuva hashinzwe ikigo cy'igihugu OBM kijyaje gucukurwa n'urudandazwa rw'ubutare n'agataka haraheze umwaka, umuyobozi mukuru w'icyo kigo yemeza ko umuhimbo wiyongereye ku rugero runini cyane. Nk'akarorero k'ubutare bita trois thèmes mu Gifaransa, aribwo kasiterite, coltan na wolframite, umwimbo wavuye ku birama 400 byonyine mu kwezi uja ku matoni 80 yose n'imiburiburi muri icyo kiringo nyene. Ibi byatumye amafaranga igisata cy'ubutare n'agataka cinjiza mu kigega cya Leta aja ku rugero atari bwaje ko na rimwe kuva Burundi bwitwa izina. Jean-Claude Nduwayo, umuyobozi mukuru wa OBM.
Akarero nubaha ko mu gice cya mbere cy'uyu mwaka byari bimaze kugaragara yuko inzahabu zigira kabiri mu bintu byinjiza amahera y'agaciro mu gihugu. Inyuma ya kawa, inzahabu nicyo kintu kizana amahera menshi igihugu cy'u Burundi gishora hanze, ariko ivyo ntizari bwigere biba ndetse ntibwanaharugwa. No ku bundi butare turabona yuko ubutare busigaye bushorwa hanze ari bwinshi ugereranije n'iminsi iheze. Nk'ubu turi mu kwezi duhejeje ukwezi k'umunani, twaramaze kurenza kure niyo amahera igisata cy'ubutare cyahora cinziza mu mwaka wose.
Imwe mu mikenyuro yatumye ikigo OBM gishika kuri iyi ntambwe ni ugukwiragiza abakozi mu gihugu cyose.
Ikintu cyose kiva ku ntumbero nihangiro. Ego ibyo bikorwa byarakogwa mugabo gasanga bikorwa n'inzego za leta washaka ariko inzego za leta zidafise uburyo buhagije. Ugasanga bakorera ngahi Bujumbura badafise ababaserukira hagati mu gihugu bashobora kubakurikirana mu bikorwa byabo bya misi yose. Ko ico gihe umuntu yabakeneye kugira fraude yarabona ati babandi baduze. Amaze kubona ko baduze agaca hagarika. Haheze iminsi mikeya akabona ko bamanutse bagaca basubira. Ariko ubu ikigo OBM kimaze kujaho hakabaho kwigisha no kuja inama n'abajeje intwaro ubutungane kwivuna bansi umutekano twaragiye hamwe turaraba icyo umuntu wese yokora kugira ngo ubwo munyonyezi ujanye no gushora hanze itunga ry'igihugu bicaye mu mategeko kuntu bwohera duca turungika abantu baza gukora mu gihugu hagati ubu mu gihugu cyo Burundi turafise ibigo bitanu bito bito biduserukira
iruhande y'ibi bigo n'ibihano bihabwa bimba n'abadandaza ubutare bidaciye mu mategeko ni ruhasha
yaba uriko arimba amatafari yaba ariko arimba ikariyeri cyangwa amabuye ari uriko arimba inzahabu cyangwa ikoruta ndetse ubutare bwose n'icyose kiva mu kuzimu kijanye n'ubutare n'agataka ibihano ni bimwe hariho ibihano ubwa mbere biri mu gitabo mpanavyaha iruhande y'ivyo hariho umunyororo uva ku myaka 10 gushika ku myaka 20 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 200 gushika ku miliyoni 300 ku muntu wese anyegeje nibigira nkana ubutare bushasha yubuye harategekanijwe umunyororo w'imyaka iva kuri 5 gushika ku 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 canke ndetse akaronka igihano kimwe muri ivyo ku muntu wese akora ibikorwa byo gutata harategekanijwe umunyororo w'imyaka 5 gushika ku myaka 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 umuntu wese ahinduye inzandiko zijanye no gutanga impusha muri rusangi ibihano bijanye n'ubutare n'agataka ugize fraude muri ivyo bintu ni bihano bihanitse cyane
gushika ubu Burundi bushobora hanze ubwoko bw'ubutare bushika kuri bune ni Castellite Cotan Woframite hamwe n'inzahabu ariko hari n'ubundi butaratangura gucukurwa abahinga bamaze kubona ko buri mu butaka bw'u Burundi harimo umujumbu ifeza nikere n'ubutare bita terra bwatanguye gucukurwa n'ishirahamwe ryabongereza mu minsi heze eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ingingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo aherutse kugira mu gihugu cy'ashira icyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yarahayagije ugukorera hamwe n'imigenderanire ya kivandimwe hagati ya Amerika na Shiri. Mu byo yavuze ko Shiri ari akarorero k'ubwigenge mu karere ko mu burengero bw'isi, icyegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence yavuze ko iterambere mu butunzi rya Shiri ryotegerezwa kubera akarorero ibindi bihugu mu karere ko muri Amerika mu manuko mu mugambi wo gushyiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga kugira bitume ha iterambere ku banyagihugu muri ako karere. Yavuze ko igihugu cya Shiri cisunze ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga mu byatumye abanyagihugu baho babaho mu bwigenge muri rusange. Mike Pence yongeye avuga ko imigenderanire ikomeye mu by'ubudandaji hagati ya Amerika na Shiri ari ivyibonekeza. Ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mwaka wa 2016 bwarenze agaciro k'imiliyaridi 20 y'amadolari y'Abanyamerika. Ivyo vyafatiye cane cane ku masezerano y'uruja n'uruza atandambamye mu by'ubudandaji yatewe ku gikumu hagati ya Amerika na Shiri mu mwaka wa 2004. Igihugu ca Shiri gikorana na Amerika mu vyerekeye gukomeza umutekano mu karere ka Amerika cane cane mu karere ka Amerika yo hagati. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumwe na Perezida wa Shiri Michel Bachelet, icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence yarahayagije kandi igihugu cya Shiri kuba cyashigikiye Amerika mu gihe Amerika ihanganye n'agasomborozo ka Koreya ya ruguru. Yasabye yamara Shiri gukora kurushiriza mu gikorwa cyo gukumira Koreya ya ruguru no guhagarika imigenderanire yose n'icyo gihugu. Mike Pence yarashimiye ubuyobozi bw'igihugu cya Shiri mu kwifatanya n'abanyavenezuela no kwiyamiriza intwaro ya Perezida Nicolas Maduro. Yatangaje ko Amerika izobandanya kuremera ico gihugu ikoresheje uburyo butandukanye gushika demokrasi igarutse muri Venezuela. Yatangaje ko yishimiye ko Amerika ikoranye n'ibindi bihugu bicuditse mu karere ka Amerika mu manuko bazoshika kunyishu iciye mu mahoro ku bibazo byugarije abanya Venezuela. Amerika irashimye imigenderanire ikomeye ya kivandimwe ifitaniye n'igihugu cya Shiri. Icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence amenyesha ko Amerika na Shiri bizobandanya gukorera hamwe kugira bishike ku iterambere rikomeye ku banyagihugu b'ivyo bihugu bibiri n'abanyagihugu bo mu karere kose ka Amerika.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye namwe mwaduteze amatwi kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Makuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.